kwebwe urya rwandiko je uko nabibonye niho nari naragikurikiranye no rwandiko ubwago ari gwiza ariko sinibaza ari ugu ruhande rumwe utari byashyikiwe n'urundi ruhande ariko uvuga leta y'Ubujumbura sinzi ko ari cyo ruzomara naco gituma nogaruka mvuga nti ikibazo saho kiri ikibazo ni gute abakuru b'ibihugu muri karya karere boshobora gufasha kugira ngo leta y'Ubujumbura yemere ibiganiro no kuvuga abaganira atacho atanguvu basa nabanganya ngo bumve ko leta y'Ubujumbura yumve ko ikeneye abayigwanya abayigwanya bumve ko bakeneye leta y'Ubujumbura no kuvuga ibyo bitabonetse bishoboka nta bigonero bishoboka je ni baza ko ari icoro gikuru coshoboka yacu niba ikindi kibazo cyoshoboka gute igihe ibihugu bihurikiye muri ONU byananiwe gushyira mu ngiro ingingo yari ntoya y'ukuntu yakabasaga abapolisi 228 mu gihugu ukuntu ubumwe bwa Afurika bwananiwe kurungika bya 5000 by'abasirikare n'abahinga baza kurava ati akazi na muntu bikabatakuwa amazi n'ubuhaza bishobora gute ikibazo cy'u Burundi kiracyarakananira abahinga
ku bwanyu mushyana Frederic bavuga inyumvira murabona ko muri iki gihe abo basirikare muri ko bavuga n'aba polisi bishyira mu mpuzo bakungu bakeneye mu Burundi muri iki gihe
gukenegwa no kuvuga babona umutekano mu gihugu cy'u Burundi wowe uraba inyuma uwovuga uti na umutekano uriho ariko burya ari ikibazo nyamukuru nta kwishyira no kwizana kuri mu gihugu cy'u Burundi nta muntu avuga icyo agomba nta muntu akora icyo agomba basa n'abantu bahoshwe basa n'abantu bari mu nyororo ku buryo byose bigenda nabi hari abashinzwe umutekano batashinzwe umutekano bagira ibyo bashaka ubutunga ntibukurikirana
mwavuze mu ntango ko cy'u Burundi eka n'abatavuga rumwe nayo batanganya inguvu aho ntimwavuze ko nibiganiro bidakenewe rero
urumva gukenerwa birakenewe nari nyinshi yoba he no kuvuga kugira ngo ibyo biganiro bibi habwirizwa kuba inguvu ziva handi zigasunika Bujumbura ikemera ikagenda kuganira n'abatavuga rumwe nayo
leta y'u Burundi ivuga ko hari ibiganiro vyabaye mu Burundi kandi igasaba ko ivyo biganiro vyo kumurirwa mu Burundi aho mwebwe muhavuga kwiki
ntibishoboka wewe urabe ingene birirwa baratora abantu kubera ko bubahose kuvuga ibyo bitagenda neza wibutse wa mudepute ejo bundi yagira ingorane yavugamo n'amashinga y'amateka bitagenda neza kandi arimo n'amashinga y'amateka kandi ariko kazi kiwe
ku bwanyu inyishu yova he ibiganiro imishikano ihuza abarundi iramaze ikiringo kirenga umwaka n'igice ntacavuyemo inshuro zose zitanu zirarenganye ubwo ntimwamuka murondera umuti aho utari
girango ariko nuko tuba twemera ko ibiganiro ari wo muti kuko abavuga bati inyishu yaba igihugu kigenda nabi bose bakabona bati igihugu kigenda nabi ugende ku munyagihugu aba mu Kirundo wundi aba imakamba wundi aba mu Rutana wundi aba yobanza ubabaze wundi ari gitega ati mubona ibintu bimeze gute abatari mu mugambo twara bataho begamiye atamigambwe begamiyemo bazokubwira icyo babona
igihe mwari yarusha umuhuza yabahaye urutonde rw'ivyo kwigwa muri ivyo navyo hari ukuntu hotegurwa amatora yemewe na bose ariko amatora dusumira imigambwe myinshi nta banywanyi ifise ubwo rutonde nirwo bitavye ivyo biganiro bifuza kuganira ko
icyo ni ikibazo cy'abantu baza kuganira abanywari abatagira abanywanyi hari abafise abanywanyi nibyo ubu hari ikibazo mbega ibiganiro byo hagati yande nande
Frederic Bambuga inyumvira yahoze ari vice president wa Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi rya Amerika
murakoze mukorego.